ili nizvidja Amerika. Izuje Amerika libashikiza ibiganiro vya ry'imisi yose mu Kirundi no mu Kinyarwanda di Washington DC turabaramukije shuti muduteza matwi muri iki gitondo cyo kuwa kane itariki 30 z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2020 kuri mikro n'anje Fidel Yonga. Muri iki gihe havugwa ikwiragira ry'umugera wa corona watangaga ko babandanya gukangurira abanyarwanda kuyirinda no gushyiraho imigambi yuko ikomeye
namba zafashwe cyambere nuko no kumenyesha abaturage ikibazo ko aho kiri kuba bakamenya indwara bakayisobanukirwa turabaha amakuru twamenyesha indwara n'iki bayirinda bate kugira ngo hato nawe tutagira n'umuntu ushobora kujya ahantu iyo ndwara iri akavuga ko atabimenye.
Uyu ni muganga Jose Nyamusore ayoboye ishami rijejwe kugenzura no kurwanya indwara z'ibiza mu kigo nyarwanda kijejwe iby'amagara y'abantu. Inkuru n'andi makuru tubafitiye turayagaruka ko mukanya yamara imbere yaho reka tubanze dutega amatwi mugenzi wacu Aloyisi Bigirimana dushikiriza amakuru yo hirya no hino dufitiye muri aka kanya. Aloyisi
urakoze Fidele turahera kuri cyo kiza cya corona ariko ku rwego rw'amakungu. Umuyobozi w'igisata cy'ishyirahamwe mpuzamakungu onicita ku magara y'abantu OMS avuga ko kuri wa kane ariho bafata ingingo nimba umugera wa corona wo kwitwa ikibazo cihutirwa giteye impungenge amakungu. Mu ndwi iheze OMS yarakoranye ariko ntiyabashije gufata iyo ngingo kuko abari bamaze kwandura batari bwagere ku gitigiri kigezwe ko ubu cy'ibihumbi bitandatu. Ibihugu bitari bike byarakuye abanyagihugu babyo mu gisagara cya Wuhan aho uwo mugera watanguriye kugaragara. Indege zigira ingendo mpuzamakungu zarahagaritse kujya mu Bushinwa. Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus ayoboye OMS yashikirije ko 99% by'abo bantu 600,000 bamaze gufatwa bari mu Bushinwa. Ibindi bihugu 15 bimaze kuronka abanduye ni bose hamwe ni 68. Gushika ejo kwa gatatu abantu 132 nibo bari bamaze kumenyekana ko bafuye bose bakaba bafiriye muri ico gihugu c'Ubushinwa nyene. Aha muri Amerika, Perezidansi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabwiye wahoze ari umujenama muri Perezidansi mu by'umutekano John Bolton ku gitabo yanditse ibirimwo bishobora kubangamira Perezida Donald Trump kandi ko bidakwiye gusohorwa ngo gisomwe n'abanyagihugu kuko giciye kubiri n'amategeko yerekeye amabanga. Iryo gabisha ryarungikiwe Bolton mu ikete ryo kuwa 23 z'uku kwezi kwa mbere ariko ryashizwe ahagaragara ejo kuwa gatatu mu gihe imburano ku byagirizwa Trump zigeze ahashushe muri Sena ya Amerika. Mushingwamanza wa John Bolton ariwe Charles Cooper yashishuye Perezidansi ya Amerika ko ibiri muri icyo gitabo kitarashigwa hamwe atari amabanga akomeye ku buryo byohungabanya umutekano wa Amerika. Abademokrati baguma basaba Sena gutuma ko uwo John Bolton nyene inyuma y'amakuru yashikirijwe ku icyo gitabo kirimwo amakuru yemeza ko Trump yakoresheje umwanya wiwe umukuru w'igihugu ku nyungu ziwe bwite kimwe mu byaha bamwagiriza. John Bolton yashikirije ko Trump yamwibwiriye ubwiwe ko yahagaritse imiliyoni 391 z'amadolari yaragenewe Ukraine asaba yuko icyo gihugu gitanguza amatohoza kuri Joe Biden n'umuhungu wiwe Hunter Biden. Joe Biden ni wahabwa amahirwe ko ashobora kuzohiganwa na Perezida Trump ku ruhande rw'abademokrate mu matora yo muri uyu mwaka. Perezida w'ubutegetsi bwa Palestina Mahmoud Abbas ategekanya kwitabira inama y'akanama kaboni kajejwe amahoro n'umutekano mu kwezi kwa kabiri kuza gushikiriza kwa tekubiri n'umugambi w'amahoro washikirijwe na Perezida Donald Trump ku karere ko mu buseruko bwo hagati. Mu ngendo za kidiplomasiya zindwi zibiri agiye kujyamo Abbas akazo zitangurira ku munsi wa gatandatu i Cairo muri Misiri mu nama y'umuryango w'ibihugu by'Abarabu. abategetsi mu gisirikare cha Amerika bakeka kwikibazo ibibazo byo mu buhinga bw'ivyuma ari byo byateye isanganya ry'indege ya gisirikare mu karere kagenzurwa n'abatalibani muri Afghanistan. Iyo ndege y'intambara ya Amerika yaguye mu ntara ya Ghazni ku munsi wa mbere ihitana umupilote hamwe n'uwo bafashanya kwitwara. Abatalibani bwa mbere bavuze ko aribo bayirashe kandi bemeza ko abafuye barenga abo babiri, ariko ibyo byose abategetsi ba Leta Zunze za Amerika barabihakanye. Abategetsi bo mu gisirikare cya Amerika nyene bavuga ko bamenye neza izina ry'umukuru mushasha w'umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu ko ari Haji Abdallah. Yari yarihinduye izina ryiyita Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Uwo muhari watangaje ko wahisemwo Qurashi nk'umukuru wawo mushasha mu kwezi kw'icumi. Haheze iminsi Abu Bakri al-Baghdadi yahoze aburongo yishwe n'igitero cya Amerika, ariko izina ryiwe ntiryari bwemezwe neza. Kubw'abategetsi bajejwe igendereza muri Amerika, Abdallah yagenywe kurongora uwo muhari. Niwe yagirizwa ku bwicanyi bw'inkewa zo mu idini ry'Abayazidi kandi yarongoye ibitero bimwe bimwe ku rwego mpuzamakungu. Mu karere naho abantu batanu barahitanywe n'imvura y'isegenya mu gisagara cya Bukavu mu buseruko bwa Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Igisagara cya Bukavu cyubatse ku misozi hanamye kimaze indwi zitari nke kigeramirwa n'imyuzure hamwe n'isenyuka ry'imisozi. Kuva mu ntango z'uyu mwaka abantu batari bake baramaze guhitanwa n'imvura y'isegenya ivyondo hamwe n'isenyuka ry'imisozi muri ico gisagara cya Bukavu.
Urakoze Alois ku makuru hejeje kudushikiriza. Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Imanyo makuru yo mu karere k'ibiyaga binini cyo hehe mu Burundi, aha makoperative arenga 10 yatswe uburenganzira bwo kwegeranya ikawa mu mihinga itandukanye y'igihugu. Leta isigura ko aya makoperative ariyo yatumye haba agahombo mu gisata cy'ikawa mu myaka iheze. Inkuru y'Ijwi rya Amerika ryifashishije abanywanyi bayo mu Burundi musomerwa na mugenzi wacu Desire Hatumwimana.
Itangazo ryashyirwaho ahora n'umushikiranganje Deo Guide Rurema kuri uno wa kabiri rivuga ko Leta izananye umuvuduko udasanzwe mu gisata cy'ikawa, agasigura ko bamwe mu bigenga bahora bakorera muri icyo gisata cy'ikawa batumye haba gahombo muri icyo gisata. Kuri ubwo hari amashyirahamwe yahora yegeranya ikawa yafatiwe ibihano.
Ni muri iyo ntumbero kuva muri season ya 2019 ishira ya 2020 amashyirahamwe akurikira yahagaritswe. Hariho CPC, TPC, Diska, Udeko, Tablisman, Niyonzima, Jamari, Cooperative Garukirikawa, Cooperative Kerebuka Murimyi w'Ikawa, Cooperative Tugarukire Giterwa cy'Ikawa, Cooperative Niziwacu na Cooperative Duteze Imbere Giterwa cy'Ikawa. Ayandi mashyirahamwe yarahagaritswe gukora kuva ku season ya 2020 ishira ya 2020 nini. Ayo nayo ni Caspe na Ecosia.
Iruhande yayo makoperative hari amashyirahamwe ahurikiyemo abarimyi b'ikawa. Umushikiranganje ajejwe uburimyi avuga ko yatswe ibikoresho.
Amashyirahamwe Senac, Intercafe, Sogestar na Sodeco asabwe gushikiriza urwego rushasha rwa Leta ibikoresho byose yahora akoresha kugira ngo ibikorwa byose birangurirwa mu gisata bibandanye atantambamye. Ayandi mashyirahamwe akorera mu gisata cy'ikawa ni ukuvuga abatonorera abatonora ikawa, abayikobora, abayikaranga asabwe kuriha amadeni bafitiye Leta hamwe na yandi mashyirahamwe nka Regideso n'ayandi. Tudasize inyuma n'ibirarane by'imishahara y'abakozi bakoresheje cyangwa bakoresha ibyo bigakorwa bisunze amategeko.
Muri ayo mashyirahamwe harimo amasojesitari atanu yahora ari aya Leta agizwe n'amatonero 133. Ayo nayo aheraniye abakozi bayo imishahara y'amezi 18 kandi bataziganirijwe intererano za kazoza mu kigo INSS. Umushikiranganji Rurema akavuga ko ibyo abakozi bigiye kwigwa vuba
amasodestar aheraniye abakozi bege cyabo bigeze he ategerezwa kuba mwirimbu zo no vuga evaluation turabe ico umwe n'uwundi yategerezwa gukora ko yabikoze ibi rero ntihagire abo bakozi ntibagire mutima uhagaze kuko iki kigo twezeje gutunganya isi zene izo biriko iratunganya n'ico kibazo nyamba rero bafise imyitwarariko umutima usubire mu nda kuko ico twaye twiteze kwa rugushi koreti shiraho iso kigo.
Harabibaza nimba mashira hamwe ahulikie mga barimnyi bicho gitegwa njabu kamazi basuki mikoresho na ya fuskwe mshikila ngajajajgu barimnyi afikicha bugira abafisa yomakenga.
Mwabuze leoni kiwazo cha enteri kafe cha senake na masosiasio sambi likarati. None ni wafisikene vitu ngani. None wazo koraru koreti wanja kuwa mta. Tuzoraba mbega ahana hana hakenewe bande. Tukungura nile mubikogwa tuhana hane. Ivyumviro hanyuma twese dushira ingufu hamwe mugabo nabivuze hagira umuntu acaza ngo jewe ntegereza kwicara nga ataki ntaje gukora nimureke tubereke ibisata aho tubona hakenewe
ikigo cha leta afike cahora gitunganya igisata cikawa cahinduwe izina citwa odeka kikaba kijejwe guteza imbere ikawa ku butaka bwose bw'u Burundi umushikiranganje rurema agasigura ko aricyo kigiye gutunganya igisata cikawa mu ntumbero yo kuyinagura nayo kubijanye n'igiciro cikawa abari mwifuza ko cova ku 500 kikaja ku 1000 cy'amafaranga y'amarundi uwo mushikiranganje avuga ko igiciro cy'isizeni mu mwaka wa 2020 ushire mu mwaka wa 2021 kigiye gushingwa mu misi vuba.
Tuve mu Burundi tuze mu Rwanda ehejo kwa gatatu umucamanza muri sentare nkuru ya gisirikare iri Kigali ataburanishije mu mizi umurwi w'abantu 26 bagirizwa kuba mu gisirikare cyashinzwe n'impunzamigambwe P5 mushikiriza manza asaba ko habanza gutumwa kumwe mu basirikare batorose igisirikare cy'u Rwanda bakaburanira hamwe mbere urubanza rwabo rugahuzwa n'urundi rwagirizwamo abandi batorose igisirikare ubu bari mu Rwanda. Aravuga ko izo manza zifitanye isano ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyesha makuru wacu Eric bagira ubusa.
Abarego 25 bagejwe ku rukiko rwa gisirikare mu modoka ebyiri zitandukanye barinzwe bikomeye bari mu muzankano y'icyatsi gitoshye kandi biboneka ko bakomeye ku maso. Barangajwe imbere na Meja Habib Mudasiru wahoze ari mu ngabo z'u Rwanda uyu aracyagendera mu mbago ukuguru kw'iburyo gukikije ibipfuko yewe kumuvana mu modoka kumugeza mu cyumba cy'urukiko birasaba abasirikare bamurinde kumusindagiza gake gake kugeza ku ntebe bagomba kumwicaza amarambije ukugura kugeretse ku mufariso. Bosco ari 26 barahurira ku kuba mu gisirikare kibarizwa muri Kongo cyashinzwe n'ihuriro ry'amashyaka 5 mu kizwi nka P5 arimo na RNC rya General Fonseca Kayumba Nyamwasa wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda. Baregwa ibyaha 5 biri mu mugambi wo guhirika ubutegetsi bwa Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Kwibutsa umwirondoro wa burumwe kubera ubwinshi bwabo birafata umwanditsi w'urukiko by'iburi hafi isaha yose ababoneka mu rukiko bose biteguye kuburana. Ariko kubera impaka ndende zishingiye ku bandi basirikare ubushinjacyaha bwa gisirikare burega ko bakoranye ibyaha n'aba n'izindi ngingo byabaye intandaro yo gusubika urubanza ntirwaburanishwa mu mizi abo ni Private Jean Bosco Ruhinda ndetse na Koporo Dieudonne Muhire. Ubushinjacyaha buvuga ko mbere y'uko Private Ruhinda aturuka igisirikare cy'u Rwanda yahoze azobereye mu by'ikoranabuhanga mu itumanaho rihuza ibikorwa bya gisirikare avuga ko na nyuma yo gutoroka akajya muri RNC yakomereje iyo mirimo mu gisirikare cya P5. Umushinjacyaha avuga ko yahuzaga itumanaho rya P5 no kubandi bari mu yindi mitwe igambiriye guhirika ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bwisunze amategeko buvuga ko kugeza ubu butaza aho aherereye hanyaho ariko bukavuga ko bwamukorera dosiye bukayishyikiriza urukiko narwo rukamutumiza byemewe n'amategeko hashira ukwezi ataraboneka urubanza rukaburanishwa adahari. Naho kubireba Koporo Muhire na bagenzi be ubushinjacyaha busaba ko urubanza rwabo rwahuzwa n'ururegwamo aba 26 barangajwe imbere na Meja Habib Mudasiru. Uyu Muhire mu minsi ishize urubanza rwe rwasabirwaga guhuzwa n'urwa Meja Calixte Sankara kuko ngo bombi bari mu gisirikare cya FRN nacyo kirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Umushinjacyaha asobanura ko imanza zombi zifitanye isano kuko ngo ibyo baregwa byaberaga mu gihe kimwe ahantu hamwe kandi bifite umugambi umwe wo guhirika ubutegetsi. Retired Major Habib Mudasira hawe ijambo yavuze ko aherukana na Private Ruhinda mu kwezi kwa 11 mu 2018. We na bagenzi be bareganwa babwiye umucamanza ko Ruhinda yiyonkoye ku gisirikare cya P5 maze yiyunga ku banyamurenge. Major Mudasira yavuze ko umutwe w'igisirikare cya butari wakagize ubushobozi buhambaye mu itumanaho kandi ko na Ruhinda tari yarahawe izo nshingano. Gusa akemeza ko Ruhinda yamutanze mu gisirikare cya P5. Yavuze ko bakoreshaga ibyombo bisanzwe mwitumanaho maze umucamanza ukuri inteko iburanisha Lieutenant Colonel Bernard Rugamba hategeka Imana amwibutsa ko itumanaho rya none ridasaba ibintu bihambaye. Umucamanza yavuze ko yadashobora kurindira ko Private Ruhinda yaboneka kugira ngo urubanza ruburanishwe mu mizi, ariko ko nanone ataruburanisha tubahirije iby'amategeko ateganya, na cyane ko ngo abari mu rukiko bakwiye kuburana mu gihe kitarambiranye. Maître Aphrodis Musabyimana, umwe mu bunganira batatu mu baregwa, arasaba ko habanza kugaragazwa dosiye z'ubugenzacyaha zerekana ko koko abadahari baturutse igisirikare cy'u Rwanda. Uyu munyamategeko yikomye ubushinjacyaha kuzana mu rukiko icyaha gishya cy'iterabwoba mu gihe haba mu bugenzacyaha, mu bushinjacyaha, no mu ifunga n'ifungurwa ry'agateganyo abaregwa batakibajijweho ngo bakireguleho. Yavuze ko bacyumviye mu rukiko maze asaba kutacyakira kuko ngo cyatanzwe binyuranije n'amategeko. Umushinjacyaha yavuze ko abasirikare baturutse bakorewe amadosiye, yasubije ko ku cyaha cya gatanu cy'iterabwoba rega itsinda ry'abantu 26 igihe cyose umushinjacyaha gikurikirana dosiye itararangira mu bikorwa bishingirwaho ibyaha hashobora kuvukamo ibyaha bishya. Umucamanza yahise amubaza niba baregwa barakibajijweho kandi akakinjiza muri dosiye mu buryo bwubahirije amategeko. Umushinjacyaha yasubije ko bakibajijweho na mbere yo kuza mu rukiko, bafata dosiye barazisoma ariko batunganiwe. Umucamanza Lieutenant Colonel Bernard Rugamba hategeka Imana yavuze ko ingingo atayifataho icyemezo urubanza rutaratangira mu mizi. Yategetse ko ku bufatanye bw'ubwanditsi bw'urukiko rukuru rwa gisirikare abadafite abanyamategeko babafashwa kubabona. Yanihanangirije bamwe mu banyamategeko basibye iburanisha nta mpamvu maze avuga ko bidakwiye gusubira ukundi. Koloneli Rugamba hategeka Imana kandi yanzuye ko agiye gutumiza Private Jean Bosco Ruhinda ahatazwi ibyemewe n'amategeko. Yavuze ko ku ngingo yo guhuza imanza za Koporo Dieudonne Muhire na bagenzi be n'urwa Meja Habibu na bagenzi be 25 bizasaba ubushishozi bw'urukiko, yategetse ko hawe ubushinjacyaha busaba kuzihuza ndetse n'abadashaka ko zihuzwa bitarenze ku itariki 6 z'ukwezi kwa kabiri baba batanze imyanzuro yabo mu nyandiko. Yavuze ko ku itariki 6 z'ukwa kabiri azafata umwanzuro kuri izi mpaka, ni nabwo hazamenyekana igihe urubanza ruzatangirira mu mizi. Abaregwa 26 barahurira ku kuba bose nta wigeze ahanwa n'inkiko ku buryo buzwi. Barimo baturutse mu bihugu bya Uganda, Burundi, Kenya na Malawi. Bemere ko bari mu gisirikare cya P5 igihuriho n'amashyaka 5 na RNC ya General Faustin Kayumba Nyamwasirimo. Bagejejwe mu Rwanda hagati mu mwaka 2019 bavanywe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baregwa ibyaha 5: gucura umugambi w'iterabwoba, kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, gucura umugambi wo kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda, kugirana umubano na leta y'amahanga hagamijwe gushoza intambara, n'icyaha cyo kuri mu mutwe w'abagizi ba nabi. Bamwe ku isonga baburanye bamere ibyaha byose, abandi bahakana bimwe. Aho wagira ubusajwi rya Amerika i Kigali.
Uwanda nyakumviriza radio Ijwi rya Amerika risamirana ni Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yabwiye abanyauganda bo mu bwoko bw'abafumbira basangiye umupaka n'igihugu cy'u Rwanda ko leta igiye kuriha amatungo y'abantu yononekaye igihe Uganda yashigikira intambara ya RPF yari iyobowe na Perezida Paul Kagame mu za 90. Inkuru y'Idonido twayiteguriwe n'umumenyeshamakuru w'Ijwi rya Amerika Ignatius Bahizi yari ahari.
Perezida Yoweri Museveni uno munsi yagendeye agace kitwa Murura mu karere ka Gisoro, ibirometero 2 kuva ku mupaka wa Uganda n'u Rwanda. Aje gukangurira abaturage ku migambi ya leta yo kwiteza imbere, imwe mu migambi leta ishaka ngo ikize abanyayuganda bose. Aha muri Murora kimwe n'utundi duke duhereranye n'igihugu cy'u Rwanda, namwagizwe ingaruka n'intambara yo muri za 90 yo kubohoza u Rwanda. Abantu bamwe barakomerekejwe, abandi baricwa, abandi byabo birangirika, ariko kuva icyo gihe bagiye basaba leta kubariha ibyabo, none ubu babonye igisubizo.
Abantu bafurure ibintu
ati abantu bahombye ibyabo cyangwa imitungo yabo yononekaye muri za 90 ubwo twashigikiraga intambara ya RBF. Hari abakiga benze kunkubita bambwira ngo ni inkuru abantu banjye mu mirima yabo y'ibijumba, ngo bari barimo kubibira ibijumba mu mirima. Nabasubije mbabwira ko atari njye wababwiye ngo baturane n'u Rwanda, mu ntacyo nabakorera bagomba kubyihanganira, ariko n'ubu baracyansaba ibyabo. No kubera iyo mpamvu, kubera bahombye cyane mu ntambara ya 94 y'u Rwanda, ubu leta yiyemeje kubariha, tuzabariha. Ku kibazo cy'agati y'Uganda n'u Rwanda, ubu ngubu abaturage basabye Museveni kugira icyo akivugaho, ariko asa nk'ugikiye ku ruhande akivugaho gake, avuga ko kiri hafi kubonerwa umuti. Nyamara ariko yihanganishije umuryango w'umuntu uherutse kurasirwa mu Rwanda ashinjwa kwambutsa magendo, avuga ko leta igiye guha uwo muryango imfashanyo y'imiliyoni 10 z'amashilingi ya Uganda. ariko abaturage bahano bavuga ko icyo cyonyine kidahagije ko gufunga umupaka ku ruhande rw'u Rwanda byabakoshije cyane mu migenderanire n'imihahirane, akaba bari biteze ko perezida agiye kugira icyo yakivugaho kirenze ibyo yavuze.
Twari tuzi ngo arakivugaho mu buryo bunonosoye burambuye, ndetse ko ariko ntago bisobanutse neza. Twashakaga muri rusange tubwire koko bavanye he, bagejeje he, kugira ngo turusheho ubundi kubimenya aho bagejeje, kugira ngo icyo kibazo gikomere, noneho ubusabane nkuko twagenderanaga bikomezemo. Ibintu duhombye ntibigira umubare kuko ni byinshi cyane, ni byinshi. Ubucuruzi muri Kisoro bwarahagaze, hano ku mipaka abantu barahagaze, uretse n'icyo gusa no kwicwa bari kwicwa.
Narinzi ngo arakivugaho ariko ntago akivuze, kandi bo tutubwira ngo mpaka bari buze kuwukingura, turategereza kibawukinguye kuva na n'ubu. Ariko icyo twavugaho ugiye kubara nka kamwezi duhanye imbibi n'u Rwanda, bishe abantu bane, turaza kubona mucanika duhanye na imbo imbibi na murora yose. Wabonye bishe umuntu akubona ntaco byatuma radio kwica turi gupfirwa abacu.
Kuri icyo kibazo cy'umubano hagati y'u Rwanda na Uganda, uno munsi na Perezida Kagame akaba yakivuzeho ubwo yaganiraga n'intumwa z'ibihugu bitandukanye mu Rwanda, avuga ko hari intambwe imaze kugerwaho mu rwego rwo gukemura, ariko ko Uganda yo igifata nk'aho kireba gufungura umupaka byonyine, kandi hari ibibazo by'u Rwanda rushinje Uganda bitakemurwa no gufungura umupaka byonyine. Nibutse ko Uganda nayo ifite igishinja u Rwanda, ndetse akaba ari gifata bamwe mu bantu bayo yashinjaga ibikorwa by'ubutasi mu gihugu. Iby'umutekano ntabwo byari byakomejwe cyane nk'uko bikunda kumera iyo umukuru w'igihugu agiye ahantu, ariko hari abasirikare bashinzwe kumurinda bake bagaragaragaho yabugiraga. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mwananya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri iki gihe havugwa ikwiragira ry'umugera wa corona watanguriye mu gihugu cy'Ubushinwa, abajejwe amagara y'abantu mu Rwanda bavuga ko babandanya gukangurira Abanyarwanda kuyirinda no gushyiraho imigambi yo kuyikumira. Ubuyobozi buvuga ko gushika ubu atamuntu birigaragaza ko afise uwo mugera mu Rwanda. Mbe ni indwara bwoko ki, abantu bayirinda gute? Nizyo mugenzi wacu Eddie Gwema yabajije muganga Jose Nyamusore ayoboye ishami rijejwe kugenzura no kugwanya indwara z'ibiza mu kigo Nyarwanda kijejwe iby'amagara y'abantu.
Usanga coronavirus iri mu ndwara zandurira mu nzira z'ubuhumekero, ubundi zikandura mu buryo bwo gukozanyaho, ubwo umuntu arwaye cyangwa umuntu ufite nk'ibicurane ibimenyetso byayo, hanyuma akagira isuku nke cyangwa akajya amusuhuza, ashobora kukwanduza mu buryo cyangwa no gukora ku nyamaswa zirwaye zandushye.
Abenshi bakunze kuvuga ko ari indwara imeze nk'ibicurane.
Yego, ibimenyetso byawo ubiregeje ndakomera nk'ibicurane bisanzwe ndabigeze gutera icyorezo muri 2023 bitwa severe acute respiratory syndrome.
Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu ashobora kuba yaranduye iyo virusi ya corona, mwabitubwira abantu bakabimenya?
Ubundi iyo ndwara izangwa n'ibimenyetso birimo umuriro, birimo gukorora, kugira ibicurane, kubabara mu muhogo, n'abantu bagira bashobora guhitwa. Ariko ibyo bimenyetso navuze haruguru byo bigaragara cyane bikatera n'umusonga. Bamwe bagaragaje kuri ibihaha byabo byuzuyemo amazi, cyane cyane bibiri iyo bimenyetso bigaragara cyane.
Icyo gihe iyo umuntu amaze kubona bimwe muri ibyo bimenyetso, niki yakora kugira ngo ayirinde cyangwa se atayanduza abandi?
Ya mu by'ukuri ni ingamba zisanzwe dusanzwe tubwira n'abaturage. Urumva nyine urwaye indwara y'ibicurane, mu by'ukuri icya mbere wihutira gukora ugura masike, agatambaro. Iyo urwaye ufite ibimenyetso bya gripe isanzwe n'ubundi n'ubusanzwe, abantu bagomba kugira umuco wo kugura masike, ukambara masike ntacyo bitwaye, ukajya witsamuriramo, ukajya ukororeramo. Icyo gihe nta kibazo. Cya kabiri, gukaraba intoki ku buryo utazanduza abantu kubera guhana intoki n'ibiganza no gusuhuzanya. Igihe nyuma abantu bakivuza wajya no kwa muganga ukabwira muganga amakuru yose ajyanye n'iyo ndwara.
Umubare w'abamaze kumenyekana ko banduye iyo ndwara uri ku muvuduko udasanzwe, ku buryo abantu bakurikiranira hafi ibijyanye n'indwara z'ibyorezo bavuga ko idakurikiraniwe hafi ishobora gukwira isi mu gihe gito cyane.
Ni nako tubibona ku makuru yose igurira isi. nawe mese mu yaba muzamanga ushinzwe guhima nawe uravuga isi uravuga ko ni indwara nshasha ibyo byinshi bitaramenyekana ariko ushobora kugira umuvuduko mwinshi so ibyo ugirinde byitegure so izo ni gutuma nubundi nawe mese yashyize ku mbuga isaba n'ibihugu gukorera hamwe no kugira ubundi bushobozi bwo kwikumira cyangwa bwo kwirinda
mu bijyanye n'ingamba zo gukumira iyo ndwara binyuze ku bagenzi turabizi ko igihe indwara ya Ebola yadukaga hari ingamba u Rwanda rwafashe zo gupima abantu bose binjira mu gihugu izo ngamba hari zafashwe muri iki gihe
ingamba zafashwe icya mbere nuko no kumenyesha abaturage ikibazo ko aho kiri kuba bakamenya indwara bakayisobanukirwa so turabaha amakuru twamenyesha indwara n'iki bayirinda bate kugira ngo hato naho tutagira n'umuntu ushobora kujya ahantu iyo ndwara iri akavuga ko atabimenye na mukanya tutandukanye n'abantu bashinzwe gucuruza amatike y'indege twakoranye nabo mu gitondo twakoranye n'abashinzwe abatwara ku kibuga abakora mu ndege so inama zihari ubutumwa butangwa mu ndege burahari so indege zose ziza mu Rwanda zifite ubutumwa butangwamo turakora screening ku mupaka ku kibuga cy'indege abaganga barahari abaforomo barahari so ingamba mu by'ukuri zirahari tuzakomeza tuzitange urumwe yirinde ariko anarinda n'abandi atanga amakuru nimba yagiriye mu ngendo muri icyo gihugu kirimo icyo cyorezo atashye mu gihugu atanga ayo makuru tumenye ko tumukurikirana
muganga Jose Nyamusore ndagushimiye cyane kubw'akanya waheradije ijwi rya Amerika kugira ngo tuganire
urakoze cyane na
ijwi rya Amerika mu kirundi no mu kinyarwanda Washington DC Urubanza kwa President Trump muri Sena gwarabandanije cyo kwa gatatu inyuma y'iminsi itandatu abasenateri bamaze bumviriza ibisobanuro by'abagirizi n'abisigura mugenzi wacu Thomas Kamirinda araduha ibindi kuri iyi nkuru
ejo kuwa gatatu n'uyu munsi kuwa kane abasenateri bafite amasaha 16 yo kubaza ibibazo impande zombi amasaha 8 buri munsi umusenateri ufite ikibazo aracyandika akagishyikiriza president w'urukiko rw'ikirenga John Roberts uyoboye urubanza akaba ari we ugisomera uruhande kigenewe amategeko abasenateri bagenderaho muri uru rubanza ababuza gufata ijambo muri rusange abasenateri barashaka ibisobanuro ku tuntu tumwe na tumwe batasobanukiwe neza mu gihe bumvaga abashinja n'abashinjura aba bagize kuri buri ruhande iminsi 3 yo gutanga ibisobanuro byabo ku kirego n'imyiregurire ushubije ikibazo akoresha iminota 5 kuri buri gisubizo nta uzi umubare w'ibibazo bizaboneka muri iyi minsi ibiri gusa nko mu rubanza rwa President Bill Clinton muri Sena mu 1999 abasenateri batanze ibibazo birenga 100 Sena ya Amerika igizwe n'abantu 100 biteganijwe ko ejo kuwa gatanu Sena ishobora gukora itora ryo kwemeza guhamagaza abatangabuhamya bashya n'ibimenyetso bishya abashinja President Trump babwiye Sena igihe bamushinjaga rero ko bayihaye ibimenyetso simusiga bayisaba kumuhamya ibyaha no kumukura ku butegetsi naho ababuranira President Trump bo babwiye Sena ko nta cyaha President Trump nyine yakoze bayisaba kumugira umwere bidatinze nk'uko itegeko nshinga ribiteganya 2/3 by'abagize Sena baramutse bahamije President Trump byibura icyaha kimwe rukumbi muri 2 aregwa yahita ava ku butegetsi kandi nta kujurira kubaho abaturage rero bo babyifatamo gute bakurikira urubanza ku mateleviziyo yabo buri munsi arama miliyoni ariko rero ibipimo biherutse gutangazwa mu minsi 5 ishize n'ibigo byabizobereyemo bitandukanye byerekana muri rusange ko abaturage 51% bashyigikiye ko Sena ihamye ibyaha President Trump no kumukura ku butegetsi naho 45% ntibabishyigikiye President Trump aregwa gukoresha nabi umwanya w'umukuru w'igihugu mu nyungu ze bwite za politiki no gutambamira imikorere y'inteko ishinga amategeko
amakuru n'ibiganiro twatwe bafite kuri isa kuri Radio Rwanda America niho bigarukiye tubashimiye kuba mwaduteza amatwi tubifuriza ibihe byiza no kubandanya mudukurikirana iminsi yose mu biganiro byacu mu kirundi no mu kinyarwanda kuri radio yanyu Radio Ijwi rya Amerika
Thank you. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
Murumva radio y'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda.